mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongiye kubasuhuza mbibutsa ko mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Mwene wacu yaragiye abibwira muramukazi wanje, nta mu mwana acagenda gutembera kwa Muyomba. Muri iyo minsi yeze umwana yaradutse akorora umwana wawe, yaciye abwira musaza wanjye ngo genda afise ikibazo, ubwo ntiyandikije abana
ngo genda nyoko wanjye yaragwaye sida, ngo ntimunyadutse abana bakaza bararira.
Abo ni bamwe mu babyeyi bagendana umugera wa sida mu Burundi, bavuga ingorane abana babo bahura nazo biturutse ku burwayi bw'ababyeyi babo. Ni mu kiganiro kira ku ndwara ya sida turabagezaho mu mwanya ikiganiro kirambuye hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga mumenyereye uyu munsi kuri isaha. Muberero hafi ya radio yanyu ntizibacike. Yamakuru ku buryo burambuye, abagore bo mu cyaro mu murenge wa Kagugu mu karere ka Burera bagahana imbibi n'igihugu cya Uganda, bibumbiye hamwe bibakura mu bwigunge. Abo bagore bavuga ko bari batunzwe no gushakira hamaramuko mu gihugu cya Uganda, bibumbiye mu ishyirahamwe ry'ububoshyi bw'udusakoshi tw'abadamu. Baganire na mugenzi wacu Eric Bagirubusa yabasuye aho bakorera, akomeza abagezaho iyi nkuru.
Igitekerezo cyavuye kubera yuko nyine umugore wo mucaro mbese yarasa nk'uri mu bikari, ariko turareba tutari ko twe tuzahora turi mu rugo nta kindi kintu twakora.
Umwe mu bagore wo mucaro cya Kayenzi mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ari mu bibumbiye mu ishyirahamwe Twiteze Imbere Karombero ribaho dusakoshi tw'abagore. Bifashisha imbara sasa cyangwa imishipiri ndetse n'imakasi kuri buri muboshyi. N'umurimo utunze abagore bo mu cyaro bavuga ko bamwe muri bo mbere yo kwibumbira hamwe bari mu bwigunge. Madame Perpetua Nyirarusaro akuriye ishyirahamwe Twiteze Imbere Karombero, aragaruka ku mvano y'iki gitekerezo cyo kwibumbira hamwe.
Igitekerezo cyavuye kubera yuko nyine umugore wo mu cyaro mbese yarasa nk'uri mu bikari, ariko turareba tutari ko twe tuzahora turi mu rugo nta kindi kintu twakora. Noneho ubwo tutuntu tutubona mu soko mu Rugarama, natwe turatekereza tutari ko tutuntu wadukora. Ubwo rero ubwo igitekerezo ngishyize muri bagenzi banje bati rwose koko tuzagikora. Ubwo dukusanya udufaranga dushaka umwarimu wo kutwigisha, aratwigisha, n'ubu natwe turi kudukora. Natwe tuzigisha abandi nabaje nabo turabigisha.
Namubajije umugabane wa burumwe mbere yo gutangira uyu murimo w'uboshyi bw'udusakoshi ku bagore bo mu cyaro.
Buri munyamuryango twatangije amafaranga 500 umugabane wa buri muntu. Noneho tukaza turagurizanya ayo tugujije akavamo inyungu. Twarayakusanyije, noneho gavuyemo tukaza turayagurizanya ukazayasubiza ujanye inyungu. Noneho tuje ku kontorora kubara dusanga turi gutera imbere. Noneho tutireka dushiremo uyu mwuga wo kuboha.
Muri iki gikorwa cy'abadamu baboha udusakoshi mu mishipiri, uganiriye na burumwe ntabura kurasa ku iterambere, avuga ko bimaze kumugezaho hano mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda gahana imbibe n'igihugu cya Uganda.
Kuva tubitangiye bisi byatugejeje kuri ubu, umuntu abasha kwigurira isabune atayiteze ku mugabo, umuntu abasha kwigurira igitenge atagiteze ku mugabo, na niforome y'umwana w'ishuri ugomba kuyibona utayiteze mu rugo. Ubu nta kibazo, twiteje imbere nyine ku buryo bwose.
Kandi ubu ngubu tukaba tutakigenda turi kwikandagira kora twabaga turi mu cyaro, twageragaho abantu bari tugatinya, none ubu nta nubwo tucikandagira.
Mbere yo kwinjira muri iki gikorwa cyo kwiteza imbere kuri iri shyirahamwe ry'ububoshyi bw'udusakoshi tw'abadamu, benshi muri bo babwiye Ijwi ry'Amerika ko imibereho bakundaga kuyikesha igihugu gituranye cya Uganda bambuka bajya guca inshuro, ariko kuri ubu ngo barabihagaritse biga uburyo bwo kwiteza imbere.
Nabyukaga nyine ndi kumira ikime kabane tungo rya nje nasanga ryabwiriwe kubyo kubyukira muko bandi, ariko ahantu nta kibazo hantera. Byuka nkarabye abana nkabashakira igikoma, narangiza nkaza hano nanje nsobanutse. guri kumva ko hari aho byandinze guhora ntuko andi muko abandi ariko ubunanje abantu bari kuza nkabaho ubupaniye mboneye kandi nishimye ndumva kuko aho byadukuye ni kure kandi aho tugeze ni heza
naje byaramfashije onaje tubugana gukorerayo ariko ubu ntankijayo jya gufata amafaranga hano naba mfite ikibazo nkayakemuza n'abanyeshuri nkabatanya nkabagurana amakayi
muri ubu buboshyi bwabo agasakoshi kamwe kagira igiciro bitewe n'ingano akamake baravuga ko bakagurisha amafaranga 600 mu gihe agahenze kagura amafaranga 2500 ni mu gihe ku munsi bashobora kubaho turenga 50 kugeza ubu baraboha barangiza hakagira baza kubarangurira bajya kubicuruza mu gihugu gituranye cya Uganda ariko imbogamizi muri aka kazi ngo ntizibura
ni imbogamizi kuba tudafite isoko ubwo dufite isoko natwe urumva nta mbogamizi yahaba kuko hari uburyo tukubwira ko nabara abashubuzi baza bakabujana hari n'uburyo nabo babuzi yo babujana tugaturatira ariko tubonye isoko rihamye byawe byakarusho byatubera byiza
kimwe mu byaba bagore bibumbiye mwishyira hamwe twiteze imbere karombero mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera bishimira nuko byabafashije mu kubahumura amaso mu mikorere intumbero kuri bo n'ukugira ejo hazaza aza heza muri rishyira hamwe ryawo batangije kuva mu mwaka wa 2015 ni ntumbero n'ubusanzwe igwa mu murongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda wo kuzamura imyumvire y'umugore wo mucyara gakura amaboko mu mifuka gakora
ejo hazaza turi gushaka ngo natwe dushake ikoranabuhanga dushake nk'amo mashini dutege gukoresha intoki ahubwo imashini abarizo zibikora
tugomba kuba bagore basobanutse kandi terambere tukarikwiriza nabandi kuko aho tugeze ni heza kwari abantu ndetse duhora tujya tuvuye mu kw'abandi kare kare tukaja kwa Museveni ngo mwaduha akazi ariko ubu natwe hari aho twavuye hari naho tugeze isa nk'iyo ubu sinaburara ni ukuva aha ngashyikiramo amafaranga nkaja guhaha kandi hakaba hasigayemo yo kwizigama ubwo ndumva ko aho tugeze ni heza kandi intumbero dufite ni nziza ndumva twayishyikiriza n'abandi kugira ngo bose bave mu cyaro bajijuke
aho bagira ubusa ijwi rya Amerika iburira ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
Eric bagira ubusa urakoze cyane nabo bakenyeze kandi cyangwa se ababyeyi biyumbiye hamwe nabo bakomereze aho bakomeze iyo ntego yo kwiteza imbere
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
murabyumviye rero ni wa mwanya wahariwe cya kiganiro kira kubyerekeye amagara y'abantu inshuti cyangwa abaturanyi babangamira abana bavuka ku babyeyi bagendana umugera wa sida hari igihe bababwira ko badakwiye kujya mu bandi bana bababwira ko bashobora kubanduza ibyo ngo bishobora gutuma abana babaho mu mubabaro bigakenerwa ko bene abo kuba bene kubabwira ayo magambo bahabwa inyigisho zibereka ko ugenda na virusi itera sida ari umuntu nk'abandi mugenzi wacu Francine ndiho kubgayo arabaha inkuru irambuye
hariho n'umubanyi yigera kuza birukana ngo agenda nyo kwa nyaragwaye sida
n'ubusi nifuza ko bosubira kwa muyomba kandi umva acyazi cyo
bari ko bavuga ubuzima abana babo babayemwo bimaze kumenyekana mu muryango kw'abavyeyi babo bagendana umugera wa sida uwo mukenyezi atuganirira ko hageze aho yiyumvira ko atamwana yorungika gukina nabo mu muryango wabo kubera ingene bamufashe bamaze kumenya ko agendana uwo mugera
mwene wacu yaragiye abibwira muri mukazi wanje hamu mwana cagenda gutendera kwa muyomba muri yo misezi umwana yaradutse akorora umwana wawe acirabwira musaza wanje ngo genda afisika ibaza urya mwana ambi kwagwa yumugera ngo nyanda nyandikirije abana musaza wanje biramubabaza acyaza kumbwira ati nikwinda babaye kuva umwana yaza kudutembera gukina gusanga amadama akambwira ko yamwanduje umva mugabo ntiyavyakiriye neza umva cyo cuka ko kiraza kuko sike mbona umwana ntabazuje muri famiye n'ubusi nifuza ko bosubira kwa muyomba kandi umva acyazi cuka mbona umwana n'abana biwe sima kibazani wanje abandi tubana birasarisha oya biracyavuga vuga buke 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 buke.
Uwundi nawe avuga ko mubanye yamwirukanira abana ababwira ko batogumana nabiwe ngo yanabatuka avuga ko nyina agendana umugera wa sida ariko we ngo yarashoboye kubiganira n'abana biwe araheza bitorera inyishu akikeka ko uwo yatanguye kwizigira ubwa mbere atamugumirije ibanga.
Mama yanzanye yashatse kumera nko kumenga sinzi sino muyumvira mugabo nagiye ndumva ubukurukuru mwesite agenda numva umenga bagenda baranuganukana ngo cyaragwaye haragere gihe n'abamabanye bose baratangura kuza barabimvuga ko ngwayo mugera hariho no mubanye yigera kuza birukana ngo agenda nyo ko banyaragwaye sita ngo ntimunyaduduza abana bakaza bararira kandi yamatwirukana uwo mumama ati none ma tubigenze gute ndababwira ati muzeze muraguma ngaha kandi abibwiye ko mumanya ko banyaragwaye umugera wa sida ntimuze kumufata ko nyoka gwa ingwara yo kumwica cyanke ingwara mbiti hajya kuba ari kuba kivuto nta na kimwe timuteze muri hamahoro kandi muze mwiyumve yuko tije turi kumwe nta hamwe nzoje mwana mukuru we yararitse ariko mbagaza aravuga ati je numva umenga n'amashuri nzo hava ndaya mara wapfu tuvuga ati ya sinzo banda afu yiga mu mwaka wa gatano mugo bagomba kuyamara baranezerwa barambarira ma wagiye kwa muganga gutora imiti nti harage zagenda kwa muganga ntori imiti ngume turayifata neza ma ndayifata neza muganga nje akambwira ko bise bipimo byiza akambwira ati ba imiti yibandanye kujya nyere narose twafungura nkafungura gasinzira n'umutima mwiza.
Leonia Nizigibana ajejwe igisata c'imibano mu ishira hamwe ya NSS Bujumbura atubwira ko mu gihe abanywanyi babo babayagiye ko bafise ibibazo mu kibano hari aho bikenerwa ko bashikaho baba bagatanga inyigisho kuri abo babanyi.
Turagerageza iyo tumenye yuko hari ahantu nko mu quartier canke ahantu twumva mu kibano babafashe nabi hari ibikorwa duhora dukora byo kuja gutemberera abanywanyi bacu. Rero hari aho umuntu wenyene abidusaba akavuga ati muraza mudufashe mudutangira inyigisho mu kibano ntibimeze neza badufata nabi bavuga ntituje mu toilette yabo ntidukore ku isahani yaba bana bacu ntibakine n'abana babo ugasanga mwe niyo nyifato yatuma abantu babana nabi. Ariko rero ivyo ntivyari bikiri byinshi gose muri bino bihe kuko abantu benshi baramaze kujijuka bakumva yuko umuntu asangiye n'ugendana umugera wa sida ku nkoko adaheza ngo ace yandura umugera wasida bakamenya ivyanduza n'ibitanduza bakirinda ivyanduza bagaheza bakirinda rero ukumira abagendana umugera wa sida kuko batandura kuca rico cose.
Abo bakenyezi bagendana umugera wa sida twayaze bavuga ko bagezaho basaba batarabatahura kwegera nyabuna baganga kuko kuri bo abatazi uko amagara yabo yifashe aribo nyabuna bafise ibibazo kuko bashobora gusanga bagendana umugera wa sida batabizi. Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Iyi mukomeje kumva ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu noneho ni ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihe jambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Kwa Nyaburunga uno munsi dushimye kugaruka kuri kazoza ku mugambwe w'abadasigana iprona mu gihe himirije amatora mu 2020. Umugambwe w'abadasigana iprona ni wo mugambo kuriri yindi mu Burundi. Uwo mugambo wagiye uraguvyuka kuvuka ivuka gushika uno munsi. Haragiye harabamwo gucana mwuko abadasigana mbere kwatumye haje harabaho n'amashami yigabura mu mugambwe w'abadasigana iprona bikana gutesha inguvu mu gisata cha politike. Bamwe mu banywanyi w'umugambi w'adasigana iprona barimo mbere n'uwahoza burongoye mu faso ni konsiliya nibigira baherutse guhagarikwa bagizwe yuko bariko barakora ibikorwa bihungabanya ibikorwa by'umugambwe. Bo buriyo barabihakana bakagiriza nyabu n'inzego zirongoye umugambwe ko zoba zigenza nabi mbere bakazagiriza n'ubunyonyezi. None ni igiki coba kiri inkomoko y'ayo matati mu mugambwe wa Rwagasore? Umugambwe wa Rwagasore ni kubera iki biwunanira uno munsi kuva mu kaga k'uburongozi wafatiye ku bihe wagiye uracamwo gushika uno munsi? Mbega uko gucanamwo uko abadasigana uno munsi yari cyo kuba gupfana n'amatora yimirije mu mwaka w'2020. Hoko gwiki kugira ngo indongozi za Iprona uno munsi zishobore guhangana n'uko gucanamwo maze zitegurire umugambwe w'adasigana na Iprona kazoza kabere yabadasigana n'abarundi muri rusangi. Kugira ngo ducije nini byo byose turi kumwe n'abatumire batatu. Hari Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Mushinga na Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome kandi wakoze no kudutumira.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni honorable professeur Evariste Ngayimpenda ni cegera cy'urongoro nani bw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable professeur mwaramutse.
Mwaramutse mugawe bagiye no kongera akundo mudasigana.
Uru mudasigana wa Ipro.
Yo chatumye njya mu mizero.
Turi kumwe kandi na Dr. Ambassadeur Denis Banshimibusa asandora muhinga mu vya politiki. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Urakoze mu gutangura mpere mu mugambwe badasigana Iprona. Olivier uno munsi hari Iprona zinga.
Mu gihugu cy'u Burundi hari umugambwe w'abadasigana umwe urengana urenguke ariko ko no musohoka duko umuntu yawiyitirira cyangwa uriya n'uburenganzira bwiwe ariko ico nemeza nuko umugambwe w'abadasigana hari umugambwe umwe w'abadasigana yo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati udusanga ari uwo mugambwe nyene userukirwa n'umushingantahe Abel Gashatsi. Nkiyumvira neza yuko mu mugambwe w'abadasigana nkuko wari ko urabivuga ko hariho ingorane zagiye zirabaho muri kahise ivyo nta kinyegezwa kirimo kuko buryo umugambwe umaze imyaka irenga 60 uriho kuko abawiyumviriye naho tari bwemererwe imbere y'amategeko bawiyumviriye mu 58 ukemererwa imbere y'amategeko mu 1960. Urumva yuko umugambwe w'adasigana umaze imyaka 60. Umugambwe rero
Ronaldo ni imwe
Justin zindi wewe wabutse
ntana mashami ufise
umugambwe w'adasigana wagiye uravuka mu migambwe myinshi haravuyemo Frode uravuka haravuwa mu iyo migambwe yose irimo abo bose bara badasigana n'abandi bashobora kuvuka mu barashobora kuba
ariko nta mashami ya Iprona ariho
amashami ya Iprona niyumvira yuko ari abantu bama bashaka kuva mu mugambwe ariko kuguruka kabananira ariko abo rero yavuze ati je ngumye ndumudasigana turahimbagwa.
Professor Ngayimpenda ati jewe wibagiye kuvuga ko ndumudasigana
ivyo birampimbara cyane kuko nziko yagiye mu mayizera ariko akaba gifise agatima ivyo birampimbara birumva ko dufise aho dufatira kugira azoshobore kugaruka. Yego
umugambwe w'adasigana Iprona uno munsi urafise ingorane.
Umugambwe w'adasigana nabivuze umeze nk'umuntu ishirahamwe ntashirahamwe ridashobora kurugira ingorane koba abo babarimwo barabamarayika ariko ingorane umugambwe w'adasigana ufise singorane twovuga ko ari bibazo biteye uruhagarara rwose ni bibazo nyene by'ubuzima aho umuntu umwe cyangwa uri yashobora kuvuga ati ikibazo mfise ni iki. Twebwe rero mu mugambwe w'adasigana kugizwe n'abantu ntashobora kuburamwe ibibazo kumbure bashatse kuvuga ku bimaze iminsi bivugwa hariho umugwi w'adasigana bashika 200 bavuze ko bafise ibibazo kandi rero jewe iyo umuntu afise ikibazo no kuvuga ko umugambwe ufite ikibazo biratandukanye kuko umugambwe w'abadasigana ugizwe n'abantu abo bantu rero iyo bafite ibibazo si umugambwe ufite ibibazo ukurashwa kugira ibibazo
ibibazo bifite nabo abantu 200
birashoboka kare abantu afite ibibazo
banditse
bavuga ko ugira mvuge ko umugambwe afite ibibazo nuko inzego z'umugambwe zisaba ziko zirakora mu makomine nuko inzego z'umugambwe zisaba ziko zirakora ku mutumba nuko inzego z'umugambwe zisaba ziko zikora ku gihugu ariko ko umuntu uca nkuri yagira ingorane mu mugambwe nditwabibuza urashobora kugwara urashobora kwimva ibintu dakeneye urashobora kugira iki ariko uko maze kubona ni ibibazo nabonye amugwe abantu ufise kandi ibyo bibazo ntangorane nimwe bizotera umugambwe ko tuzobitorera inyishu nico duhamagariwe
bahagaritswe baziriki
umugambwe w'abadasigana ukuntu tunganije nuko uko ariko kose umudasigana ari mu rwego urucanga rw'igihugu canke ruriya arungikwa n'intara no kuvuga ngo avugira intara iba yamutumye iyo rero intara wavuyemo ibonye yuko wakoze ibikorwa itagutumye barafise urusha kwicara bakavuga bati umuntu yaraturengeye akarimbi nivyo vyabaye nivyo twumvise kuko habaye umugwi w'abantu bavuga bati twipfuza gukura umukuru w'umugambwe nagende urumva ingendo ya kudeta mu iki gihe kugira kudeta mu mugambwe yuko ari ikintu kigoye
honorable professeur uvuga ko umudasigana mugabo bavuze ko umugambwe w'abadasigana ufise ukurongowe ufise n'abawuserukira wewe uwuserukira hehe
imbere yuko nishura icyo kibazo hari ibintu nagomba mbanze ngaruke ko mugenzanje uri vyavuze bisa nibimpagaritse umutima birampagaritse umutima guko nimba ugwandiko barya bo muri ubiro nshingwa bikogwa banditse ugwanciye mu maso nimba rigorivye yabonye akaba ari kavuga ibi nkuri birambaritse umutima kabudasigana nacyo ndaje kugishikako
yavuze ati nibo
bafungorane uko nabibonye umukuru wabo bamwagiriza ibintu bikuru bikuru bibiri
uvuga uti umukuru wabo kandi bavuze kuri umudasigana cyane n'umukuru wanyu mwese
ndagishikako bamwagiriza ibintu bikuru bikuru bibiri hariho ibintu by'ubusuma hakaba n'ibya politique kumbure ibintu bya politique biragoye mwana byo nyene bimwe bimwe byo byo mu byonzi ndaje kubishikako ariko ibintu by'ubusuma mu bisanzwe nta saku zishobora kujamwo none we mu rwandiko bavuze bati hariho miliyoni ijana zari ngaha mu byukuri kugira uvuge ko abantu bakwambitse baracaba kubesheye uragenda ukababwira uti yaco munyambika ibara ngizi za miliyoni ijana hariho parcelle irahuhiyo ya mu kizungu hagati none gusigura ati gushira umutima munda ya parcelle ntaho yaro iracari ngaha na titre yayo ngiyi ibyo biragoye kugenda ukavuga uti ya parcelle yo mu rumonge nta wayiriye iri ngaha n'inkaratiziranga ngizi ivyo biragoye kugusigura yuko territoire dufise muntu uziye mu Kamenge kwataho yaruye ivyo byuja mu imari rero aho kuvuga ati nabantu bafise ingorane umugambwe nta ngorane ufise nagende afate data wanje biya byagirije biya byiriki usuma biya byoroshe agende ahamagara abantu babwira ati aba bantu baranyambitse bara cyakwabaye ukutamenya kukurabona nabantu babikorana kandi babikorana hafi cyane kandi urabona nabantu 200 bari mu biroshingwa bikogwa ibiroshingwa bikogwa byabo sinza bari ingene bangana
90
mukaba abantu 200 sibati
200 kuri 90
na cyane cyane ndazi ko atari 200 gusa ivyo o ndabizi neza cyane
ariyo babatumye urabamenye
saba ko zibanje aba batumye bariho kumbura no munsi ntabo nja kuvuga mugabo nawe nyene ndabazi naho bari kuba ari batanu bamwagiriza bijya bintu kibari kibazo gikomeye mwishira hamwe ry'umugambwe mu gihe bajya abantu bari kwisonga y'uwo mugambwe wabo data wanje biro executive ni gwego gwaje umugambwe nimba mugambwe ngaba ikindi bita
reka
ariko se mucita mu kicya
reka mbanza sibe mwego cyangaruka
kimwe mwajiraho
inyo cyangaruka muce mu kiga
cyo mwashize nazi
cyo muca mu kigaruka ko reka
ajya kukibabwira
muca mu kigaruka ko reka mbanza simbire kwa ambassadeur de nibanchimi busa mbona nawe agatwe ko kamweguye ambassadeur nk'umuhinga mu bya politique wiheza iproniriho nimwe muna gatengo kamwe guye nawe
ntawo reka gutwenga naho bidatwengeje neza aba ariko baratwumviriza bakuye kumenya yuko aba badasigana babiri nti tubashavurire bariko baravuga yuko iprona ari imwe naho kumbure ho bariho amashami amaze gushika kuri 5 6 10
ya iprona
ya iprona ikuko muvyibuke nko mu kiringo ca mbere cyo kuva mu 2005 gushika mu 2010 haravutse ukutumvikana n'ucegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu w'ico gihe yari mu mugambwe iprona baramukuraho bazana uwundi hanyuma mu kindi kiringo cyo mu 2015 vyagenze uko kenshi na kenshi uko bigenze gutyo twaje turabona abasigaye ari iprona iri kirakorana n'ubutegetsi basubira bakimanyura bakavamwe umugwi ukagenda hanyuma mu kindi kiringo gikurikiye abo bari basigaye begeranye n'ubutegetsi kandi bakongera bakimanyura bakagenda no kuvuga rero ntidutangare mu mugambwe w'adasigana iprona muri CNDD-FDD muri Frodebu muri hehe abanywanye ni baniko zubakwa kugira ngo barinde bashira hejuru ingorane ziri mu mugambwe nuko biba byabuze ingende biri bugende niho ncengaruka rero ngomba kuvuga kuri ibi umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona yavuze ati nutugorane turi hagati y'abantu
abanywanyi bamwe
ba mu gifaransa si crise ni du probleme ntibikunda ko mu rwego mbega n'inshingo wabikogwa ubw'umugambwe habamwe abantu 20 mpejeje kuvuga yuko mu mugambwe ari baniko zubakwa mugabo habamwe abantu 20 bo muri ugo rwego barinda babishira hejuru bakandika kandi bagashikiriza ibintu bavuga bati bitura vyemanga bavuga ngo ni ivyaha 20
n'umunana
hanyuma bagasaba bati vyo vyiza uyu muntu akinjuye
atanze imihoho
ngo ucuge umuvuga yuko arakagorane gatoye jewe
none abo 20 ashaka kuba bagomba kugira iyo kudeta nyine
baba abashaka kugira iyo kudeta baba badashaka kugira iyo kudeta ico cyatumye barinda bandika nuko haba ari crise hata barakagorane aka ko kuvuga ngo ni hagati y'abantu babiri cyangwa batatu
izo njabenge tuzihanza amaso zimize turi nyuma yazo kandi none namwe pe muwabizi ko ingabo z'amazigira kiremesha
ico ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndagushimira ambasaderi Denis Banshimibusa nibutsa yuko uri muhinga mu bya politike wakoze no kwita bakino kiganiro
ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye naba baje kugira ngo tube turahanahana ivyiyumviro
urakoze ndagushimira nawe Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru kaba n'umuvugizi w'umugambwe w'adasigana iprona wakoze kwita bakino kiganiro
mwakoze no kututumira ku kiganiro
urakoze ndagushimira nawe Professeur Ngayimpenda Evariste icegera cy'urongo ya amizero ya Barundi wakoze kitaba kintu kiganiye
urakoze cyane kunshimira
urakoze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
kwa Nyaburunga
cyari kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Nshimira rero Jerome Niyonzima kuba waduteguriye ikiganiro nshimira n'abatumirwa bawe kuba bemeye kutuganirira Chuti z'Ijwi rya Amerika namwe tubashimire kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu harimo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru isaha ya saa 10 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi hari kandi n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibageraho kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa 7 z'amanywa ku isaha nanone y'Ikigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi mukora neza rero kuba mudushyigikira mugakomeza kutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo ndetse n'inama nkaba mbabwira ko aha hariho ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha bihumurije kandi mbashimira cyane rwose byimazeyo kuba mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma muri uyu mwanya mwari kumwe na engineer Nelson Robs yarafatanije na Geoffrey Mutagoma naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi nongera kubashimira cyane mu izina rya bagenzi banje abo mwumvise mu biganiro by'uyu mwanya nabo muza kumva mu biganiro bizakurikira nabo mwumva buri munsi turabakunda rero mukomeze kugira weekend nziza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.